Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamina na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 192. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Ku isi hose turi live kuri Wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya Facebook yacu, YouTube, Instagram na X ni VOA radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri isanga tuno munsi ni kiganiro mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Diana Nininahazwe ndi muri studio y'indwi ku ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Abahinga mu by'ibidukikije bagabisha ko ikiyaga Tanganyika gishobora kuduga ku rugero rutari ruherutse haraheze imyaka irenga ijana. Abahinga babandanya kwemeza ko hasigaye santimetero nkeya kugira ngo ikivuko cha Bujumbura ahakorera igisirikare gicungera umutekano mu kiyaga Tanganyika mu Burundi n'ibindi bice byinshi vyegereye ico kiyaga biterwe n'imyuzure myinshi. Ni mu gihe ikigo kijeje kugendereza ibirere mu Burundi naco kivuga ko hitezwe imvura nyinshi muri uno mwaka. Muri isanga rino munsi turabigaruka ko twabatumiriye Professeur Bernard Sindayihebura amaze imyaka afata ibipimo n'urugero vy'amazi ya Tanganyika. Professeur Sindayihebura yigisha kuri Kaminuza y'u Burundi. Ikaze Professeur Bernard Sindayihebura, kandi mwakoze kwemera ko tuyaga kuri bino vy'ikiyaga Tanganyika. Ikaze muri isanga.
Akoze cyane kwa mantumiye na kigunda kigunda.
Imbere yuko twinjira mu kiganiro nyezi na Professeur Munkundire, ndabasabe ko tubanza gukubitira gatomi territoire ya Fizi iri mu ntara ya Kivu y'Epfo ni muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, aho imiryango irenga 108 irimo impunzi z'Abarundi ziba ahitwa Kenya Plage zivuga ko zihangayikishijwe n'iduga ry'amaziki ya Gatanganyika kuko abandanya gusenyura amazu yazo n'imirima. Umenyesha makuru wa Trovedaste Ngabo yabagendeye.
Aha Kenya Plage yo muri sekteri ya Tanganyika hakunze gukoregwa uburobyi, ubuhinzi bw'ibigazi ndetse n'imyumbati. Hatuwe n'amoko y'ababembe, impunzi z'Abarundi ndetse n'abafurero. Abaturage batuye i Kenya Plage ndetse na Marke ho muri sekteri ya Tanganyika bagaragaza yuko bibasiwe n'amazi y'ikiyaga cya Tanganyika yazamutse hafi ikirometero kimwe. Ibi byatangiye kugaragara mu kwezi kwa mbere gusa mu myaka itatu ishize, naho Tanganyika yarazamutse. Bamwe mu baturage bimutse aho bari batuye, abandi nabo amazu yabo yuzuye amazi, mu gihe abandi nabo bari kubaka utuzu two kubamo by'agateganyo. Ndagijimana Emmanuel ni impunzi y'Umurundi ituye Kenya Plage, ari mu kigero cy'imyaka 30 y'amavuko. Avuga yuko amasambu yabo n'amazu yabo yarengewe n'ikiyaga cya Tanganyika.
Amazu kwimuka nk'inshuro nka zitatu twubaka amazi yagatera yaduga ya Tanganyika. Abafise amatongo ahantu hameze nk'akamutse bagatanga ahantu ho kubaka. Iyo bamaze gutanga ahantu abantu bahifasize mu kintu iri ngo cy'umwaka, Tanganyika kandi gatera duga akurikira aho abantu bahawe indaro. Rero uko niko byifase muri kino gisagara turimo.
Balange Andre ni umubyeyi ufite abana 8. Inzu yasenywe n'amazi, ubu ari kubaka akazu k'ibyatsi yifashishije amashanyi y'ibiti, ibigazi n'inturusu. Byemeza yuko bugarijwe n'inzara kubera ikiyaga cya Tanganyika cyatwaye imirima yabo.
iriduka rya amazi ramaze konona ibintu byinshi gosi ramaze konona amazu amazu benshi bari kwera bomagurika na nubatse n'inzu y'ibiti uye usangira kabagurise juru ya amazi ntituzi ngo byifase gute bo eso dusaba bagira neza nuko bo tugarukira ko kandi na leta ya Kongo igafasha abanyagihugu baba muri aka gace ka Kenya kandi abantu baragowe gose
aba baturage barimo abanyeshuri banyura muri ayo mazi ya Tanganyika bagiye ku ishuri abandi nabo barara mu mazi arimo bavuga yuko bateye impungenge ko bashobora kwandura indwara zituruka ku isuku rike Desire Mayugi n'umusaza uri mu kigero cy'imyaka 60 y'amavuko atuye I Kenya Plage
ubu umuzoza mumba yuko nakorera yabidufata abana bajyama mu bizaga bisi tukajyama mu bizaga ubu nta muntu yicaye ni kugiragira agasabu na leta leta ntacyabivugaho
saha I Kenya Plage ikiyaga cya Tanganyika kiri gusenya amazu gusa ahubwo n'abafite amahoteli imirima ndetse n'amazu ku nkengero zacyo muri teritware za Uvira Fizi Kalemi na Move n'abavuga yuko amazi yazamutse cyane hari ahandi naho Tanganyika yuzuye ifunga ibarabara abantu bakoresha amato mu ibarabara bava Uvira bajya Fizi
iyo umuyaga umajije kuba mwinshi mu cyo tuhava tugira ko ibibazo nuko hari igihe dushyiramo zikanywa amazi ariko umuvundo tukagukubitira hajya nyine ipemba uhanga hose amazi amajije kurinjira iyo kukubitiye umufundi moto yawe udakomeye hari igihe kinywa amazi aho nyine direct kandi umugosi niwe acahomba
umwami wa groupe maya babungwe iri muri secteur ya Tanganyika territoire ya Fizi ituwe n'amoko y'ababembe abasurero ndetse n'impunzi z'abarundi Charles Simbi avuga yuko bari gushaka aho batuza iyo miryango 800 yibasiwe n'amazi y'ikiyaga cya Tanganyika uyu mwami avuga yuko bakomeje gusaba ubufasha muri leta no mu mashyirahamwe abagira neza ngo gufasha abo baturage Tanganyika yasenye amazu yabo abahanga mu bijyanye n'ubumenyi bw'ikirere muri aka karere bagaragaza yuko Tanganyika ishobora kuduka cyane muri uyu mwaka Veda Segabo ijwi rya Amerika Uvira
Bidastengabo urakoze Professor Bernard Sindayihebura murumva uko vyifashe hakurya y'Uburundi muri Republika ya Demokarasi ya Kongo muratubwira mu kanya rero uko bimeze aho mu Burundi naho ariko imbere yaho mubanze mutujane mu kiyaga Tanganyika kiva hehe kikajahe kingana gute gica mu vyahe bihugu
Ego mbe murakoze cyane Tanganyika ni kiyaga nze kinini cyane nkuko musanzwe mubizi hanyuma kikaba icya kabiri ku isi uhereye ku kiyaga kiri mu gihugu cy'Uburusiya cyitwa Baikal gifite imetero 1,840,000 hanyuma rero ibihugu cyane cyane bine bikurikira nibyo biruhande ya Tanganyika aho rero hariho ubundi twavuga bufite ibice bitanu ku mazi ava mu Burundi hariho Zambia ifite ibice bitandatu hari igihugu cya Congo gifite ibice 26 ego hanyuma rero hakaba na Tanzania ifite ibice 41 uko rero ubugene amazi aza muri Tanganyika ibihugu avamwo nibyo ngeze kubabwira
ego turumva uko muri Republika ya Demokarasi ya Congo vyifashe nk'uko umenyesha amakuru y'ijwi rya Amerika bitucapiye mu nkuru yakoze ayo mazi yaraduze mu Burundi nibyo murabyerekana mu byigwa byanyu bitandukanye yaduze ku rugero rungana gute kuva ryari ni kubera ikubunye ariho hari impungenge gusumba izo mpungenge zitangura ryari ga professor
ego mmetsane mumbarije ikibazo cyiza cyane reka ndabagire ku muriri kubera kuko burya Tanganyika ngaha mu Burundi sina mu Burundi gusa ibyo bihugu biri meze kubabwira yatanguye kuduga mu 2018 mu 2018 rero Tanganyika yari igeze ku rugero rw'imetero 75 n'ibice 24 hari mu ntango aho no kuvuga rero harenga ko amasantimetero 28 gusa urumva Tanganyika iri ku rugero rusanzwe yari metero 75 aho rero hari 2018 yarenze ko santimetero imwe cyangwa imirimetero imwe urumva byatuboneye ibibazo turiko turabona rero Tanganyika rero rwagiye gusara bikomeye cyane kubera kuko muri ibyo bihugu bije kubabwiye hose byagenze nyine gutyo niho yagera ku rugero rudasanzwe kuko hari tariki 14 z'ukwezi kwa gatanu yashikiriye imetero 1,256.58 ni ukuvuga imetero n'amasantimetero 58 ngumva yuko zari nyinshi cyane kandi icyo nagomba kubamenyesha ibice 95% ku ijana Tanganyika yamigera ku rugero runiniya cyane mu kwezi kwa gatanu rero hanyuma rero ejo narapfinye Tanganyika ngari Bujumbura rwari rugeze ku metero 776 n'amasantimetero 88 urumva rero yuko rwari rugeze ko rwari rurenza ko ku ahantu hasanzwe rwari rurengeje ku metero n'amasantimetero 88 so kuva kwari gutera ubwoba abanyabujumbura ubwabo hari hasigaye santimetero 20 kugira ngo amazi avuye kuri poro ya Bujumbura ashobore gutera poro y'Bujumbura urumva rero igeze ku rugero rudasanzwe rugero rurerure cyane cyane rudasanzwe ndetse bituma rero ingingo iteza gufatwa kugira ngo hanyuma rero ubabare kumvure bukeya cyane
murakoze cyane ego mu nkundire tuje ku mirongo ya telefoni duce tugaruka tubabaza utubazo twabateguriye ariko duha akanya abanyagihugu ni nabo ahanini baba basavye ko ibiganiro nk'ibi bikogwa turahera kuri Gakwavu Gakwavu ikaze ku ijuru ry'Amerika
uraho neza Diane ni mina hazwe
ndaho ndashima nawe bimeze gute
nanjye meze neza cyane mwari mukumbuye
natwe tuba twabakumbuye ariko tuba tuhari
yego
uri he Gakwavu
ni Gakwavu gisagara mu Rwanda ibutare
ni butare havugwa make
Butara akazuba ni kenshi
nuko rero twagutumiriye Professor Bernard Sindayihebura kugira ngo atange umuco ku byerekeye ikiyaga Tanganyika casaze kiduga
ego ibyo ngira ngo mbaze profeseri ese ko Tanganyika ifitiye akamaro ibihugu byinshi cyane bigiye bitandukanye byo muri Afurika habura iki kugira ngo bakusanye inkunga cyangwa hakorwe ibikorwa bikumira izo nzaduka z'amazi agenda ateza ibyago hirya no hino muri ibyo bihugu kubera iki badakora ibikorwa kuri icyo kiyaga Tanganyika kirwanya isuri dore yuko banamenye yuko vuba aha ngo hagiye kuzaza iyindi sura aho ngaho aho ku gisirikare cy'Ubujumbura iturutse muri Tanganyika nuko kubera iki badakora ibikorwa birwanya iyo suri mbere yuko isuri ziba
isuri ntihajya ni iki ni imyuzure
isuri n'imyuzure ni mu kinyarwanda mbivuze
urakoze urakoze Gakwavu ngaho ibutare ugira umunsi mwiza
namwe mugire umunsi mwiza Diane
yego Professor Bernard Sindayihebura akabazo ka Gakwavu ibutare
abatoze Gakwavu kuri icyo kibazo aheze kubaza ati mbega ibihugu zegera icyo kiyaga cya Tanganyika nta bikorwa bakogwa kugira ngo iyo myuzura ntisubire kuba burya ntibyoroshye cyane mugabo urumva burya byarakoze kubera kuko kuva 1992 niho Rukuga yavuka rero Rukuga aho yava harabaye ikintu bita baraje bubatse aho bubatse iyo baraje yatuma rero Tanganyika ikaza hasi cyane ibe hejuru aho rero igihe cyane ibyo byarakiseye nk'ayo no mu Burundi n'ahandi hose muri ibyo bihugu hari mu 2005 aho Tanganyika iri kugera ruri hasi cyane ndazaga kugaruka ko aho rero yishyize hasi cyane hataba ikibazo kubera kuko ubwato ntibushobora kuronka ubugeni buhamuze aho bushobora kuhira rero urumva rero burya abahinga rero bakoze neza ubundi mu 2021 abahinga bindi iwacu baragiye rero sinagiye kuraba kumbure yuko ata kibazo kiba karabaye aho kuri rukuga kugira ngo amazi ntabe makeya cyangwa ntabe neza kuko urumva abaye menshi abaye menshi atera ibibazo nk'ibinyere turiko turabona abaye make nawe nyine n'ubwato ntibashobora kuronka washobora kubukorera rero urumva rero burya ibyigwa bararikoze egome cyane nagomba kumumenyesha rero uyo Gakwavu yuko mu gifaransa babita pinte natire no kuvuga n'ibintu bisanzwe cyane byama biba nk'uko mwatangura mumbaza mwavuga yuko aheze imyaka ijana abahinga bavuga yuko ko ari ibintu byama bishika iyi myaka ijana igeze mu bwatwebwe rero ntitwarinze kurindira ijana bibaye haheze imyaka 60 ko i Burundi twaheruka ibi bene bihugu byose mu gihe 1964 urumva rero burya abatwari ibihugu ntibasamaye na gatoya ni ibintu bisanzwe ahubwo twora abubwire twubana n'ibi bihe ikindi nacyo umwaka abahinga nkabo muri izewe ni wacu baravuze yuko mwayivuze mu gitangwa yuko habaye hazogwa imvura nyinshi cyane baravuze kandi yuko hazoba ubushuhe cyane twe twarayibonye ngaho ibuzumbura mu minsi iheze kandi n'ubu ikibandanye ubu rero ibyo hanyuma abahinga bavuga yuko ibi biriko biraba biriko biraba mu isi yose ari ikintu mu gifaransa bita El Nino no kuvuga umuyaga ushushe ubuhari hanyuma ugacuza muri ibihugu nyene twebwe dutuyemo ari nacyo gituma byatumye rero haba imvura nyinshi nk'akarorero mu kwezi kwa mbere aha mu Burundi haraguye imvura ingana na milimetero irenze ijana ni ukuvuga iyo mvura isa n'iyaguye ndayi Bujumbura mu mwaka wose mu 2025 aho Tanganyika rero yagera hasi cyane urumva rero n'ibintu bisanzwe tuteza kubimenyera tukamenya kubana nabyo
ego tugarutse gato inkuru y'umwana isubira inyuma tugaruke kuri yama bya bigero by'amazi biri mu biyaga bitandukanye urumva Burundi ufitsemwe ibice bitanu muri ayo mazi ya Tanganyika muri Congo ho twumvise ko bimeze Zambia mwatubwiye Tanzania uko urugero ruduga bifise impungenge ko bishobora no kuhusigara kuri santimetero 20 ikivuko kigashwagwamo nayo mazi izo mpungenge muri Zambia Tanzania naho zirahari canke n'u Burundi na Congo gusaga professor
yo erumba n'ubuhinga abantu bize ibintu byitwa topography n'ukuvuga ibijanye ubwene isimeze barabizi cyane nk'ubu rero kwezo na pindu kai Bujumbura yuko hari metero 176 n'amasantimetero 80 ari muri Zambia ari muri demokrasi ya Congo ari muri Tanzania nayo ni wacu nuko uvuga abari munsi y'ubwo bugero ubari mu mazi nuko uvuga rero aho muheze kumbwira isizi ibyo byose bizanye bihose nuko niko bimeze rero ahantu hose uciye uca umurongo sizi ko nkari ya ruguru mu mitumba ya mikobeko aho waca hariya ruguru sizi ko mwabona siye nk'umukobeko wacu ufatanye aho hantu hose ari munsi yawo nuko uvuga yuko muri ibyo bihugu byose bitandukanye bari mu muzuri ya rero ibazo turabisangiye
kwe ariko hagira igihugu kiba hejuru gusoma ikindi canke byose babiri ku rugero rumwe nk'izo santimetero mwatubwiye
ibihugu ntizo biri ku rugero gatoya n'umuntu gatoya mugabo nawe nyine usanga ku rugero ari nkatu kimwe handi uzi wacu ari no mu Zambia biduka kumwe nyene kukuraze nka isizi jeri neje ubundi nagiye muri Congo ni kibazo kidasanzwe kuri hose usanga ari uko nyine iyo byose birajanye jewe nize jeto ya kera izo babitwika tukira abana n'ibintu numva ego cyane hano nko uciyumvira uti capa ahantu amazi yose muri ibyo bihugu gusa nari gucapira kwere nabikorere
araduga kubereka amazi rero hari umuyaga mwatubwiye hari ibindi bituma ayo mazi y'ibiyaga aduga
umuyaga kubera kuko jewe burya igituma ndabikurikirane kubera kuko nabyanditsemo aho nayikongera ubushakashatsi muri doktora mu 2005 niho nari nanditse nyine kandi byanditsemo yuko nyine yuko ibintu mu Burundi byatanguye 1961 gucika 1964 aho rero muri iyo myaka yose hari haguye imvura muri ibyo bihugu idasanzwe iri hejuru yo ku rugero rusanzwe ubu rero ibyo turabona ni Burundi nyine kuko ibyo biharuro by'imvura n'abisabyenga ize iwacu mugabo mu bindi bihugu tunabisabye naho nyine byageze guturumba rero tugarutse rero ibyo bahinga mu Gifaransa bita crisantenaire ni ukuvuga ibintu bibiza bigaruka iyo haheze imyaka myinshi ibyo ni buraya bibaho yego natwe ku isi hose siko bimeze icyiza gusa ni uko twoza turikingira tukamenye ubugene twoshobora kwikingira kugira ngo nk'ibi turiko turabona kuko hari nk'ibi iwacu Bujumbura bwabaye bunini cyane kubera kuko hariho n'abantu bavugira Tanganyika niyo hanyuma rero icokorwa inyuma cyane umwuzuri hano wasubira kumaruka
numvise neza canke ni namwambariye ko amazi aduga cyane mu kwa gatanu iminsi yose
yego oya nimwumvise nabi cyane urumva hari aho Tanganyika igera ku rugero hasi cyane aho rero birahinduka irashobora kuba mu kwezi kw'icumi cyangwa mu kwezi cumi na rimwe kubera iki imanuka kubera amazi ya Tanganyika iyo haba hari iti amazi atahinduka mu mwuka urumva rero niyo utuma imanuka rero igafiduka kugero rero rero mu kwezi kwa gatano ibice 95% kwizana aho Tanganyika iduga ikagera ku rugero rurengeye cyane hejuru ni kubera amazi urumva abaciye mu nzuzi hanyuma hagaburira Tanganyika urumva rero nuko bimeze
izo nzuzi muvuga reka tufate nka Mpanda dufate nka Rusizi dufate nkandi uko Tanganyika iduga ni nako nazo ziduga
iyo urumva iyo igeze ku rugero rwa kure cyane niko biduga nazo nyine mugabo urumva uravye nka Rusizi Rusizi munsi y'ibarabara ry'ababagenda hari ibubira iramaze kugera ku rugero ruhejuru cyane urumva kuri tugiye n'ibikitwa muri Tanganyika ego cyane
murakoze cyane twakire Kenny Darcy Kenny ikaze ku jugi Amerika Kenny uratwumva Citizen uratwumva
Yego ndabumva neza Diane
Kersi yagiye Citizen uherehe
Ndi Kigali mu Rwanda ni Marcel Kibagabaga
havugwa makinga mu Rwanda
Mu Rwanda turi amahoro akavura na kazuba byose biri kuboneka
amazi mu nzuzi naho byifashe gute
Bwongi ni cyangwa nta kibazo twebwe ihindagurika ry'ibihe usanga ariyo ntandaro y'ibi byose biba biri kuba binajyanye n'iyi topic mwashyizeho uyu munsi mboneraho no guhita mbaza ikibazo ariko ndagendera ku kibazo ngendeye ku bipimo mpuzamahanga byo kurengera ibidukikije ibintu bijyanye n'amazi n'imigezi ndashaka kumubaza ku bijyanye no kuzura kwa Tanganyika ese ibipimo mpuzamahanga birubahirizwa nibura ku buryo byaza n'ikira abantu mu kaga kuko n'iyo byenda nk'ibishanga haba hari uburyo bigomba kubungwabungwa kugira ngo ibinyabuzima bibamo byo kwangirika ariko kuko ibishanga nabyo bikaya amazi tukareba inzuzi cyangwa imigezi inyuma mu ruzi Tanganyika mu kiyaga Tanganyika nanone naho gihumekera za metero zawe zubahirizwa ku buryo umuntu yagira impungenge ko amazi nazamuka bitazatera ikibazo bibaye bitubahirizwa se hakorwa iki cyangwa numva mwabitanga iyihe ntererano yanyu muri leta kugira ngo ibyo byubahirizwe kuko usanga abantu benshi bavuga ngo ahantu ku nkombe z'ibiyaga hari ubucuruzi ariko ugasanga bagiye kubangamira ya mazi ugasanga nibo bayishyiriye bityo bigatuma ubuzima bw'abantu bitikira bukajya mu kaga ntabwo nzi rero n'imyitiro mpuzamahanga ku bijyanye n'imigezi uburyo igomba kubungwabungwa inzuzi zimenamo uko bihagaze za metero 50 zuye ku mugezi kugera imusozi niba zubahirizwa cyangwa bapfa gutura mu kajagari ko babonye ku buryo hatazagira ubuzima bw'abantu batikirira amarindi biba byagaragaye hakiri kare
ariko ndagukosore gato kuko uvuze ngo muri leta ntari ngaha ku bwa leta ni umuhinga abikora ku ivyigwa yabikoze ku ivyigwa ni professeur kandi harafise aho bihurira n'ivyo by'ibidukikije kuko mu vyo yigisha muri kaminuza y'u Burundi akora ni gisata cy'ubushakashatsi reka
yego ariko nange namubwira navugaga nti nura atatanga intererano kuri leta kubera ko niba byagaragaye ko cyo kizabaho
ubanze ugume ku murongo gato kugira ngo wavuze byinshi twumve ko byose tubazo twawe yadutahuye professeur mwumvise kano kabazo kavuye Kigali
yego mitane sitize numva n'urumba rw'umwari muzamenye ko ndacha yavuze ati rega ati leta burya ni kuri nkuko nakubwiye nyine je urumba n'umushakashatsi bya leta mugaturi ngaho bwa dufashe leta kugira ngo imisi zikanatsira nabo nyine baratubaza ibibazo turatanga n'intererano kubiyo hari ibibazo n'ibindi kugira ngo ushobore guhitora inyishu rero urumva rero amazi nkuko nari namaze kubivuga ni ukuvuga n'imvura yabaye nyinshi cyane ni ukuvuga yuko abantu bavuge Tanganyika aricyo gituma ituma iduga na gato oya ni kubera nkuko nabibabwiye kuva mu 2018 ngaha mu Burundi mu bihugu bine nababwiye ariyo Zambia Burundi Tanganyika Tanzania na Congo haguye imvura nyinshi uko n'ukuri abahinga nyine bari ngaha nyine turi ngaha kugira tubumvirize ibigo mitanu ariko rero niwe itavuze n'ukuri hari abantu bayivogereye izo si byiza cyane natwe ntitubikenguruka kandi nibaza yuko n'ingingo noneho zizofatwa no hanyuma ikindi naco mu Burundi hari iteko ryashinzwe ryitwa rokodoro mu Gifaransa ryashinzwe mu 2022 aho rero bashinga yuko atamuntu yovogerera Tanganyika ku metero 150 politiki rero byarakozwe ariko ba muri demokrasi ya Kongo bo bafashe metere ijana urundi bari barakoze n'ukuri mugabo rembi cyatumye yuko ngaha ibujumbura abantu bavogerera rero urumva nta hamwe bijanye yuko uko kubogerera ari byo byatumye Tanganyika iduga mugabo cyane kandi gikomeye suko Tanganyika yaduze oya kandi suko abantu bayivogereye nibaza yuko abandi nko muri pati y'igihugu nko muri Hollande ni igihugu cyane cyane cyagize ibibazo bisa n'ibi turi kubona ngaha nyine baratoye inyishu zirama baragira ubuhunga bwo kubaka nta kibazo bafite hariho nk'ikindi gihugu kigira kabi cyitwa Ubuyapani usanze mukizi hariho ibintu bya mugigima byabaye kubera ibyo byabaye n'ubwo batuma bitunganya marembo ariko rero inyuma ibiriko biraba bituma twitunganya deni baza yuko ko noba namwishuwe nagerageze kumwishura mugabo
murakoze cyane kandi yamaze no kuva ku murongo wa telefone ariko ndazi ko adukurikira hariko aratwumva kuri radio
ego
nibyo twakire na Norbert ku yundi murongo wa telefone Norbert ikaze ku ijuru rya Amerika turaho turashima uri hega Norbert
ndi mu Rwanda mu karere ka Rulindo
akabazo kawe
rero nambere kashimire ijwi rya Amerika ryabashije kutuzanira abatumire bakadusobanurira cyangwa se tukagira ibyo twababaza nkibazo se ni Tanganyika ni gute ikomeje kuzura ese wenda nka leta y'u Burundi se cyangwa se nk'ibihugu baba baturanye ni gute baca nk'imirwanyasuri ishobora kugabanya ayo mazi kugira ngo ikiyaga cya Tanganyika wenda kibe cyareka kuzura kugira ngo hajyemo imyanda nkibaza nise wenda nta n'indi myanda ishobora kuituruka mu mijyi itandukanye kugira ngo wenda cyase neza n'ibihugu bahoreye kubomora w'amazi nta kuntu wenda iyo myanda bayibungabunga bakayikuramo kugira ngo wenda igabanuka wenda
telefone yawe iri kwumvikana nabi Norube uti ngo umuhora
ndikukubwira ni wenda urabona yuko wenda uwo mugezi ushobora kuba wamanukamo imyanda itandukanye ni gute wenda bafatikanye wenda nk'ibihugu begeranye uwo mugezi ushobora kuba unyuramo imyanda wenda ku buryo wenda bayikumira nyine ikabashyirwa ahantu hamwe kugira ngo uwo mugezi n'ibinyabuzima babibungabunge nta kuntu waba baravuganye icyo namubazaga
sinzi ko ikibazo cyawe zenda tumvise neza ariko ntacu reka ndamuhe akanya yishure uri kuravuga iby'imyanda twari mu by'ikiyaga cyuzuye sinzi ko ari abo bifitanye isano ntacu ikibazo twacanditse reka tumureke agire ica kivuze kurakoze Norbe
yego namwe murakoze
yego Professor Munkundira akabazo kico kugwa tuze kukashira ku mera y'ikiganiro ariko sinzi ko ari cyo muvuga kuri ibyo
kubera kuko ibintu ko bitazanye ikibazo cya kabiciwe
reka tukabikerera ako kabazo kico korwa turaza kugaruka ko mu nyuma ariko mu kibazo ciwe mvyarire mu ikindi hari ukuntu ayo mazi bashobora kuyakogota kuyakwega bakayashira handi kugira ngo canke ntibikore
urumva nijya ayikora avuga ntunze urumva rero burya akarorero nkahuhinga burya amazi ndabahe nk'iyo bari kubarubaka amazi ajya kugira ubugende turonka amatara aciye cyane cyane mu ngomero niyo ndibaza yuko uyo shobora kunyumva neza nukuvuga yuko amazi baragira urugomero ugomero rero batabarufatanya n'ikintu bita conduite personnelle nukuvuga itiyo baca bashyira ngaho nyine hanyuma kubwira ngo zana amazi mu maturbine hanyuma itange umuyaga nkuba imbere rero yuko ayo mazi aca muri iyo tiyo ari yatuma turonka umuyaga nkuba akagaza kugenda amazi adahinduka ariya yandi nyine kuko iyo abaye makeya amatara aboneka iyo abaye menshi abantu gutayita rero mu gifaransa rero ikintu gisa rero conduite forcee ayo mazi rero arenze ko arataho handi ari nacyo gituma rero muri hukuga ibyo bintu ibyo bikorwa bari barabikoze ari nicyo kogwa rero n'ibyaba ari ibyo rero abahinga bogenda bakaraba yuko atari ibyo ubu hatabaye ko amazi arenze mugabo nibaza ko atari ibyo na gatoya kubera kuko kuva igihumbi kimwe n'amajana cyenda mirongo itandatu na rimwe gushika igihumbi kimwe n'amajana cyenda mirongo itandatu na kane kuko wumva byari byarabaye hanyuma rero n'2021 hari abahinga b'Abarundi baragiye bavuze ko atana kimwe babonye. Urumva rero nibaza yuko nta bundi buhinga gushika ubu noba nasomye ahantu hose bashora ayo mazi. Ega amazi ya Tanganyika ni ikintu kinini ya cyane, ayo mazi ntiwoyanywa ni menshi cyane.
Murakoze cyane kuduha umuco. Twakira na Jean Bosco. Bosco ikaze ku ijwi rya Amerika n'umwe muri sana.
Reka nkuhure ndamubwiye n'ayo mazi ugena angana.
Yego.
Ni ukuvuga rero angana, urumva angana, angana ni niyo metero kare 34,434 erega iruta nk'Uburundi. Urundi ruta nk'Uburundi. Urumva amazi arimo ni menshi cyane, ni menshi cyane,
ni menshi. Ni ibyo bipimo ni byinshi cyane. Go
urumva kuyakwega ntibishoboka, kandi urumva nkakubona babwira yuko urumva uyakweze cyane akaza hasi atazi ibibazo, urumva agiye hezi nawe nyine atera ibibazo. Urumva rero abahinga burya bariho ku isi, kandi noneho nibaza yuko nabo nyine bagiye kubirahahira ku rupfuka kugira ngo ayo mazi ntagezeho no.
Murakoze Professeur. Twakire Jean Bosco. Jean Bosco ikaze ku ijwi Amerika.
Ego murakoze.
Uherere ga jambo
wewe ndi Murundi ariko ndaha muri Mozambique, ndi ku kazi.
Ndi muri Mozambique ku kazi. Havugwa amakinga muri Mozambique.
Na mahoro kweli, na mahoro. Ndi muri Shimoyo.
Eko urakoze kuza mu kiganiro cyacu. Turazi ko muri benshi abarundi bariko radukurikirana ijyanye no kwisi. Tunasaba imbabazi abaturungikiye nimero do telefone bari mu Burundi, ntidushobore kuba turiko turabahamagara muhinga bw'ivyuma, bariko baragerageza ariko amatelefone yo mu Burundi ntariko biroroha ko tubaronka. Muga turabandanya tugerageza kugira ngo nabo bagire ico bavuze. Akabazo kawe rero Jean Bosco.
Akabazo kanje mfise, nasomye ku nkuru kuri Facebook k'amazi ashobora kuduga kurenga uko yahora aduga. Kuvuga bishobora kurenga mu yindi myaka nko muri 2019, 2018, 2020 amazi yaraduze amazara siduka menshi. Niyo mu gihe yoduga gusumba uko yari yaraduze, abantu benshi ni guca bimuka nk'abo bahepfo y'ibarabara impande ya Tanganyika. Kubera aduze gusumba uko yari yaraduze muri iyo myaka iheze, ndumva ko ari ikibazo.
Reka tureke Professeur Bernard Sindayihebura akwishyure niwe mutumire wacu uno munsi. Ugire umunsi mwiza muri Mozambique.
Ok.
Ego Professeur Akabazo kavuye muri Mozambique nako.
Jean Bosco ati amazi yarageze ntuze ku rugero rudasanzwe. Egomi cyane, iyo atagera ku rugero rusanze sinari kuvuza induru ngasemerera, kuko urumva ni umwaka cyane yageze ku rugero rudasanzwe. Mugabo rero yatanguye kugera ku rugero rudasanzwe kuva ku 2010 2018. Urumva rero urumva ayo mazi ntiyigeze asubira inyuma gatoya, nk'ayo Bujumbura, amasaje, inzu, amahoteli, urumva byateye bijya mu mazi. Kuva muri icyo gihe byaragabanuka muci, ku mugabo bigahita bisubira, imvura iguye bigasubira bikaduka. Urumva byari byageze ku rugero rudasanzwe cyane mu mwaka w'2021, bica birasara bimwe bigera ku rugero rudasanzwe uwo mwaka nyine turimo. Uwo mwaka rero niho haruro nari naharuye rero uzogera ku rugero rudasanzwe, kandi rukagera ku rugero twari twashize ko 1990.
Mbe muvuga gupima, mupima gute? Hari akuma mukoresha mutereramwo kakagaruka kabaha madoni, bigenda gute ngo mupime? Ni irate ca gipima bavuga, dusigure gato ngene mupima
cyane cyane kubera kuko hajya ku byaga Tanganyika. Urumva bahingi hari ikintu gishize ngaho cerekana rero cerekana izo metero ego cyane. Kandi urumva uri muri Tanzania, uri muri Congo, nababwiye yuko nkuko nari nababwiye nyine yuko ejo yari ku rugero rw'imetero 1,600 n'amasantimetero 80, abari munsi yaho abari mu mazi. Rero urumva rero uca rukwira ibyo bihugu byose kwera.
Ibipimo byanyu sinzi ubuzima bw'ikiyaga ingene bimeze, mugabo mwebwe ko mubikurikirana ngira murabizi ngira nabwo bugira ubuzima kikabyuka kikaryama. Umwanya mwiza wo gupima ni gute? Ni mu gitondo, ni mu ijoro, ni saa sita? Mupima igihe cyacu cyose kugira ngo mushobore kuronka ibiharuro biba bikwiye.
Mubuze neza cyane, ikibazo cyiza cyane. Urumva ikiyaga turakimenye ani nk'umwana ego cyane urumva rero haraho agera haza haraho haza hari umukuba cyane akaza haro hamwe yakiraza gupima ugenda gupima cyane cyane iyo Tanganyika donguru muri France ruri karameta atamipfundi iriho urumva rero cyane cyane ni amabimba imbere ya saa sita imbere ya saa sita cyane cyane saa yine niyo masaha meza yo gupima saa yine imbere ya saa imbere ya saa yine mugahara aho bihinduka biva no ku bihe nyine mugahara cyane cyane imbere ya saa yine niho ibipimo usanga ari byiza cyane
murakoze cyane rwose twakenda Nitanga Simon Nitanga ikaze ku ijwi rya Amerika
yego murakoze
uherere he Ganita
ndo mabanda mu majepfo mu karere ka Kamonyi
Kamonyi havugwa make
izuba
ryinshi
imeze nawe muri iyi minsi ntabwo imvura
iheruka no mu Burundi narumvise ko ngo risigaye rimena imbwagahanga nk'uko bavuga mu migani y'Ikirundi ni kuza muri twaza amazi yo kunywa kuko urazi ko izuba iyo ribaye ryinshi ari byinshi umubiri udusaba nuko rero akabazo
niko bigenda nuko nkwa amazi menshi
akabazo kawe kwa professeur Bernard Sindayihebura twagutumiriye uno munsi muri isanga
ndagira ngo mubaze se kuri akuntu kiriya kiyaga cya Tanganyika gite uburyo kimezemo urebye nkuko gice cy'u Burundi no ku gice cya Zambia ni Zambia hari hasi
ego
mbire ni unkurikize njye uko mbibona nka hari ubona ari nkaho hasa ni nkaho ariho ku marembo y'amazi no hepfo yaho hose ubona ni ku marembo ese ari amazi ubundi yakaba agira ikibazo cyane ari nko muri Congo kuko mbona ariho hari menshi ni hamanukira cyangwa nuko ariho niho ku marembo yayo n'ubundi
kade kapfe
bona icyo kinini cyakabaye iki kibazo ni muri Kongo
kire katwishwe nimba arivyo canke atarivyo urakoze Nitanga
yego
professeur
arakoze cyane burya mu Kirundi hariho ibintu cyane cyane usanga bigoye kwishura ariko ntibigoye hariho rero ukugene ibicapo ngaha ku isi ducapa hagenda mu ruzi nyine hagenda aho nyine haranduka ngo nakamanuka ego ugiye kuraba kandi muri Tanganyika naye amakarita ariho yerekana ubwo amanuka hariya rero muri Zambia rumba haramanuka uko n'ukuri nyene uko n'ukuri mugabo rero iyo nayo ni wacu ari hejuru hitwa ko ari hejuru Tanganyika yaduze nawe nyene iraduga mugabo urumva ntiduga ku rugero rumwe ego cyane ego haramanuka ariko mu gifaransa bayita amakuru batimetric mu gifaransa niko bayita
yego murakoze ya Tomoke wahari muri mu karere ka Kamonyi Ernesto ikaze nawe
ego
uherereye ga Ernesto
je ndi nga mu bukeye
uri mu bukeye ndahabona muri mu ntara ya Muramvya
ego
ahahoza abami ba kera
ego
akabazo kawe rero Ernesto amatelefone yari yanse mu Burundi ari kurumva turakuronse turahishije neza akabazo
jewe hariho ibintu nari naravye muravuga yuko ntuze ikiyaga kizoduga cyane ku mametero menshi cyane
santimetero
amakilometero oya bimeze neza dusigurire ukuntu bimeze aho bizogarukira nk'abahinga nyene
hari ivyo professeur yasiguye gume ku murongo ndamusaba imbabazi mu Burundi hariho
igice cy'ibyiza cyane nareke ndamusigurire
yego mu musigurire professeur muzaba mukoze aca guma ku murongo kubera ko buke ntibadufata neza kuri shortwave ego
nagerageze ntunze yakurikire byo bari byiza cyane urumva ndamukenguruke cyane Ernest ava mu UK urumva rero kuva mu kwezi kwa mbere itariki 18 gushika umunsi wa Mungu itariki 24 z'ukwezi kwa gatatu urumva Tanganyika gwaduza amasantimetero mirongo ine na zimwe amasantimetero siriyo metero ntavuga ibirometero n'amasantimetero mugabo urumva ayo masantimetero ni menshi cyane ayo amasantimetero ni menshi cyane urumva rero kuva ariko rero kuva aho Tanganyika itari ifite ibibazo yari ku rugero w'imetero amajana arindwi na mirongo ine na zitanu urumva gushika rero ejo hahise harenga ko imetero n'amasantimetero mirongo umunani urumva ko ari umuntu mugufi yakamigwa arabyumva ni ukuvuga rero yuko ari ibibazo iyo harenze ko ni santimetero imwe urumva n'ikibazo rero mpereye rero kuntuze nk'ibyo ijebu yari haduhaye bari bavuze yuko inyuma y'amata cumi n'icyenda hazogwa imvura nyinshi cyane nari naruye rero yuko Tanganyika izogera ku metero amajana indwi na mirongo irindwi n'indwi n'amasantimetero cumi na zibiri hariho n'abari babeshe urabona kuri interinete abantu bavuze ngo izogera ku metero amajana indwi na mirongo irindwi n'indwi n'amasantimetero mirongo irindwi na zibiri sinzi iyo babikura wumva hariho sinumbaze yego ariko rero ibyo rero uba uhereye ku biharuro isoko nagiye nza ndaharura mu myaka yahise nk'abahinga mu kurangurana ry'abantu babyita projection urashobora gufata ibiharuro bya kera ugaca ukoresha akavuga ngo rero niyo imvura iguye iyo bisa nk'iyaguye mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe urumva iguye ikarenza ko urumva harashobora no kurenga urumva rero byose byashika rero nuko sinzi ko noba nagerageje kumwishura
yego yatumukeyego enese ugira umunsi mwiza ngaho mu bukeye
ego murakoze kudusigura ibintu nk'ibyo
ugira umunsi mwiza rero
ego murakoze cyane
ego twakire na Jean Marie ku yundi murongo wa telefone Jean Marie ikaze ku ijwi ry'Amerika
ego murakoze cyane
uherereye ga jama
mu Burundi
amagana he
Presidema Bujumbura
Bujumbura amatelefone arakunze ni sawa akabazo kawe rero kwa Professeur Bernard Sindayihebura
akabazo kiwanje kavuga uku mu bisanzwe twagomba kumenya impamvu uruzi rwa Tanganyika ruduga kubera nk'ubunyo ruri ko ruraduga ruboneka nayo kumenga mu gihe cy'imvura nyinshi ese amazi aduga kubera imvura cyangwa aduga kubera ibindi bintu kumbure umuntu atazi
n'ubu
akandi kabazo kagira kabiri nimba amazi ya Tanganyika aduga kubera imvura nyinshi wakora iki nimba aduga kubera ibindi bintu umuntu akaze ese hoho twakora iki n'ibyo bibazo byanjye murakoze
akabazo k'icokorwa nari nasabye Professeur yuko tuza kukishura inyuma mugabo n'ubu ndamusaba imbabazi arakubwira amajambo make kuko ico kibazo c'ibiterwa navyo yari yamaze kucishura mugabo kuri atuzi ikibazo c'amatelefone twari dufise nuko mutariko murashobora kutwumva neza ariko ndamusabe akwishure muri make kugira ngo nturarane inyota kandi twarusa amahigwe kuronka udusigurira sivyo
egome cyane nanyumvize nawe nyine urumva arakoze cyane Jamari ari ngaho ibujumbura ati mbega impamvu cyane mu kuduga ati karatambura ikiragwa atibuye hehe wi nibyo cyane kubera kuko ijebu yarampaye n'ibiharuro imvura yaguye mu kwa kabiri kandi yaguye mu kwa gatatu haguye imvura nkeya cyane nababwiye yuko burya imvura igwa inkunze ituma Tanganyika iduga yo mu Burundi ibice ndwi gusa muri vyose Zambia bitandatu ndabisubiyemo hanyuma igihugu ca Congo mirongo ine na bitandatu hanyuma mirongo ine na kimwe muri Tanzania urumva rero n'imvura nyinshi iguye ivuye muri ivyo bihugu irashobora gutuma rero Tanganyika rero buduga yarambajije ikibazo ati mbega ivyo koko turabivuga hanyuma ati mbega imvura ari nyinshi koko gutya none ga mugenzi ko nta muntu yobuzi imvura nyinshi y'ukwigo ya ntushobora kuyerekana gatoya ahubwo utawitegura mbega hoko guti haguye imvura nyinshi nibaza ko ari byo bibazo mudakumbaza hanyuma kumbure nkagaragaza kwishura
muraza turashaka ko tuza gufundikirira kuri ico kibazo cicokogwa ego turiko turasozera kino kiganiro Jean Marie ugira umunsi mwiza ngaho mu gisagara cha Bujumbura hanyuma rero mwishura ibibazo by'umurwi wa mbere twafashe imbere harakantu bavuze ati kuvogera baravogera Tanganyika ikiyaga kiravogerwa ni igihugu kivogerwa gute
No ego, ego. Urumva tumbega, utimbega kubogera, kibogera gute. Urumva hari metero mu Burundi, nabwiye yuko hari metero 500 bashinze. Ibyo rero byabaye kuva 2012 mwaka uwo mwaka nyene. Ego, urumva rero utanga hari abantu kumbure niyo abantu bariko barabwiye ati eh ega uya tangana kizoduka cyabwo ati abona abahinga rimwe rimwe ati nabangushi barabese eh urumva rero burya abandi bose ari abatwara ibihugu ari abahinga batandukanye bose bakora kumwe hanyuma bagafasha kugira ngo batange rero icyumviro kirama urumva rero ngai bugumbura kuba iyo butumwa bwa 1964 aho yaduga uje sanga ndimuze kuri ruhande ya Tanganyika abantu baba bari bakeya cyane nico gituma ibintu byononekaye byabaye bike cyane ubu rero ngo mugatumba burya henshi uravye ugene hari hameze kuva kera hari ahantu batubaka mugabo rero batwara kubaka kwe urumva kubera uko batafashe ibyo biharuro bya kera 1954 abahinga munsi bose barakubatse mbega aho hantu kugira ngo imbe yuko wubaka ahandi mbega ahantu harigeze kumwuzurira abahinga niko iminsi yose bamwe bakubaza muri icyo gihe rero hageze ku rugero rungana hehe hanyuma rero ibyo bica bifasha kugira ngo bitunganye imyaka izoza ntibasubiye kugira ibibazo abandi ariko bakora rero twebwe rero ntiturabe rero ibyo twatakaje na gatoya abo turaye ibyo dusigaze kandi noneho kanatsinda dufite byinshi cyane ibyo rero bizoca bidutuma ubwo bitazo kwitunganya mu myaka izokurikira nahari kuvogerwa ko byarabaye
ego nashaka kuvogerwa gute no kuzana ya macupa bagatereramwe no kugira iki nashaka kumva ko kuvogerwa ingene biba byifashe iki yaga kivogerewe
umva kuvogerwa nibaza yuko yagombye kuvuga kubaka mu kazaga kubaka nk'ahantu atategeza kubaka nibaza yuko ariko nabyumvise
murakoze cyane twakire Kadafi ku yindi murongo wa telefone Kadafi kaze ku ijwi ry'Amerika Kadafi uratwumva
yego ndabumva cyane
uherereye Kadafi
ndi muri Kenya
Nairobi canke kuri ya Nairobi
ndi muri Turkana West ni kuri Nairobi
Turkana West ego akabazo kawe kwa professeur Bernard rero
akabazo mfise no baza nti leta bena bahinga n'igice bategekanije mu gihe amazi yotera kora bamaze kuvuga ko azokwiyongera ibyo nibyo ne barabibona azokwiyongera nibyo leta yiteguye gute mu kugwana no kurokora ubuzima bw'abantu mu gihe iryo sangana ryuba rishyitse ikintu cyo nashyikiriza ntibavuga ngo abanyagihugu baravogereye ngo abanyagihugu barasuzugura nubwo ntibasuzugura
ntabyo yavuze
abanyagihugu bafata ko n'igihugu bato kubera turabizi mu Burundi benshi nta mashuri menshi bize n'abize menshi usanga by'amazi ko batabamenyere nk'intu haciye imyaka ijana leta usanga atakuntu yagira gihe kuko zirabera nk'amavideo cyangwa iyo amakuru nyine kera byigeze kuba bimeze hari ibihugu birimo amazi menshi ndetse asumba na Tanganyika leta usanga hari nk'abasirikare bagiye gukora ibyo bintu hariho umugwi w'igisirikare ugiye gukora abantu mu gihe kuba habaye imyuzure kubera ubuzima bw'abantu ni ikintu gikomeye kandi n'umuntu umwe atakaje ubuzima n'uruhombo ku gihugu
urakoze ubwira umunsi mwiza ngahe muri Kenya Kadafi
ego murakoze arakoze cyane
Kadafi kandi atomboye ahubwo muze muce mumpa na telefoni yiwe kumbure atatandondera byomfasha aho nandika icyo gitabo hari mu 2002 nari navuze yuko muri icyo gihe aho Tanganyika yaduga Lake Kivu Turkana na Victoria byari na Fred Congo byari byaduze nk'uko nyine icyo maze kumenya cyoco nuko Fred Congo yangene yaduze nagomba rya sasa tabe tubwiye hano ngaha nyine ubugene bimeze ngaha Turkana nyine urumva ibiriko biro ngaha mu Burundi ndiriko bibana hanze bekwe gukoreye rero ngo cyane mu isi yose hanyuma ikibazo cy'ambere yavuze ati mbega ati abahinga na leta bariko bitegura gute kugira ngo barokore abene gihugu cyangwa abanyagihugu yakoze cyane kuri iyo ntererano yaravuze yaravuze cyane ego angaha mu Burundi abatwara baramaze kuraba ibyo bita mitavide le partenaire au développement hari ibikorwa bariko barakora ngaha kuri Tanganyika kugira ngo byihuta cyane ibyo baramaze kubikora rero hanyuma rero tumaze kubatera akamu hanyuma rero hariho ikintu bita place forme pour la prévention des catastrophes no kuvuga abatabazi nawe nyine ibyo bintu byo sectire mu Burundi ngahiriho hariho kuwa uje ngaha mu Burundi kacha ibintu bitandukanye cyane niyo rero yama yigisa abantu ukugene iyo habaye umwuzurira icokogwa kandi rero kuwa uje rero ngaha mu Burundi iri mu mitumba yose aha rero bari ku kivi nta kibazo areme na leta iri hejuru ikindi ariye ko avuga rero avuze yuko bavogereye no kuri sinavuze ko navogereye na gatoya oya mugabo rero aho byabaye mugabo rero ega burya aba bavogereye si bakoze amakosa n'abantu batanze aya maparcele ngaha kuko ababayeho nko mu Gatumba hari umuntu agiye kuraba ambwiye ati natewe n'amazi ati kuva imyaka 56 iba sewe ni five figures tuibona rero ubu bari babizi abantu babizi rero niba bari bateka kuze bategeza kubabwira hanyuma abantu ibahubaka
Mbega professeur tuvuze nka Gatumba hari hantu barakunze kuvugwa imyuzure myinshi ariko iyo bagiye kuhubaka iyo myuzure umuntu arashobora kubona kwizuba mu myaka 50 abahinga murabibona ati ahantu nyamara ingene ndahabona mu myaka 5 ntuhirahire ngo hashiribuye hazo murabibona hakirikara imbere ko abanyagihugu bahaba ibizoba muri 50 canke mugarukiriza hagufi na hagufi
burya ibintu bibiza cyane cyane abahinga babitangwe n'ibintu twatangwe vuba cyane najewe imbere y'ibihumbi bibiri ntabwo nari nzi na gatoya na cyenda byandikamo rero abahinga batandukanye baramaze kubivuga abandi rero iburaya barasitiye hari ubwo kuva kera kuva ibinzana n'ibinzana rero cyane mugatwebwe rero dufite ibiharuro biva nk'aho 1964 mugabo jewe mva 1987 aho wita Stanley yazanye muri iki gihugu aho Tanganyika yagera Tanganyika rwarigeze no kuduga burya 1937 naho nyine byarigeze kuva naho ntaye nayo babwiye ibyo nayo byanditse mu gitabo cy'uwanze rero ibyo bintu byarabaye ibyo rero bibaye ni twebwe twita ko turabahinga twamaze kubyerekana hanyuma leta itegereza kubikorera ko kugira ngo bitume rero abantu ntuze ububabare bube butoya cyane
Ibiba rero muri Tanganyika bica bigenda gute hari ya mafi hakabaye ingona hakabayo hagi ibindi bibayo ni nk'ibiki hariho na bya byatsi bindi bikuramwo bavuga ko bishobora gufasha mu gukingira ibidukikije iyayo maza duze ku rugo rugero mwadusobanuriye ko kuva tugitangura kino kiganiro vyo bimeregwa gute birarengegwa biraryohegwa kuko byagenewe kuba mu mazi canke birabangamirwa kuko amazi abaye bibanye byinshi
jewe reka mu nkundire no kuri cyane ko kurumba jewe nkuko na mu gifaransa mu kirundi bafite bapima mu gifaransa babita abatopographe geometrique urumva rero nije nize ibidukikije nije nabize mugabo sindi umuhinga cyane mu kuraba ibikoko ariko rero ngenda maze gutembera mu bwato hanyuma abahinga twari twajanye twarabonye yuko kubatangana ikiduze ibiboko ahantu hariya ntunze nga mu Kinindo ahantu mu byaciye biza ari byinshi cyane urumva bimerewe neza kweri cyane tuzagarika hatuze kwiusanga ari byinshi cyane ego aho rero twe twarayibonye aho bizanazandira mugabo ibindi vrema sinokuhemera kwegeka ntabizi na gatoya mugabo ikintu nacyo nabonye kandi nabibwiwe nawe muri marine barambwira ati hari ibintu bitandukanye tari bwabone hariho ibyasiva hariya bivuye hariya ruguru bikaza ari byinshi cyane ati ibi rero twabibonye kuva mu 2021 aho Tanganyika yigeze ku rugero runiniya cyane ibyo rero bizana n'umupfunda kuko ubu irafise inguvu idasanzwe kubera Tanganyika igeze hejuru arayizana igaterura nk'ikintu gifise nk'amatoni 10 ukayitera hasi
kubera gifise inguvu ngira ngo kubera ibyo bizi biba birimo kandi tunaharagera
igihe akaza umuyaga mwinshi cyane ugasanga rero kubera igeze hejuru rero bigata bizaranye n'ibyo byatsi
ego tunatumira abariko baratwumva ku iradiyo ku ijwi rya Amerika kuja kuraba video iri kuri Facebook yacu VOA radio yacu aho muza kubona ubwo ruziko rumeze tunashimira professeur yaduhaye ico kiganiro kugira ngo abidusigurire ari ndani muri Tanganyika abitwereka hanyuma rero muti amasantimetero 20 ni asigaye kugira ngo ibipimo bice birenga Polo nayo ikivuko cha Bujumbura kishwagwemo nayo mazi muraba ibyo bishobora kuba mu gihe kingana gute
Je urumba sishobora kubivuga cyane muga urumba mpereye haraho vraiment urumba rafite biharuro haraho mpereye ku biharuro by'2021 Tanganyika cyane gwaduka mu kwezi kwa gatatu muga gwaduka cyane mu kwezi kwa kane turaje duhereye nk'akarorero imbere yanze reka bisome urumba kuva itariki 2023 ukwezi kwa gatatu mu 2021 kugeza itariki 31 z'uko kwezi nyene urumba rero hari mu mezi hari mu minsi 9 kwaduza amasantimetero 4 no kuvuga rero ama milimetero ane n'ibice 4 ku munsi akandi karorokezo bundi kuva itariki yo kwa mbere ukwezi kwa gatatu gushika itariki 10 y'ukwezi kwa gatatu urumva hari mu minsi 9 urumva Tanganyika gwaduze amasantimetero 8 kandi rero naho nyene kubera imvura yari yabaye ngira ukumbure nkeya cyane ariko n'umuntu yari yigeze kuyimbaza kuva itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu umwaka nyene no kuwa gatandatu itariki 16 waramanutse amasantimetero 2 ariko ntibyaburije yuko gwasubiye kuduga ejo bundi rero ibyo twumva bizova ku mvura iguye hanyuma rero natwe nyine mugabo atari kubeshya no kubura amasantimetero 20 asigaye ni make cyane kuko murumva mu minsi navuze yuko Tanganyika mu bice 95% Tanganyika rugere ku rugero rurerure mu kwezi kwa gatanu urumva rero mu minsi 9 gwaduze amasantimetero 8 shamara mwewe nyene urumva rero ahashobora gushikirwa rero urumva rero nibaza yuko noho cyane cyane mugabo noneho ababijerwe nari nayivuze arabatwara ngaha nyene ibigo kuko bariko batanga kubikora nk'uko mvuze nabitohoje kandi babimbiye kandi nanjye ndabakenguruka
yego none ga professeur Bernard Sindayihebura ka kabazo ca gihe nari nakabikiye kirageze hakogwa iki ku mpande zose kugira ngo ntihagire ibizokononekara n'ivyo nonekara naho bibagerageze ntibigire ingaruka ishobora kuba ndende hokogwa iki ku mpande zose z'abahinga z'abatwara igihugu z'abegereye Tanganyika abahaba abahakorera imirimo itandukanye
murakoze cyane kuri icyo kibazo urumva rero burya ahandi cyane cyane mwe muri bihugu biyo iwanyu urumva uhereye ku mahinga ugahera abantu bazanye n'ibyo kuraba ibiza urumva n'abapolisi ngaha mu Burundi ugahera na kuba wuje abasabari mbabare ugahera cyane cyane namwe kuba journalist areye twe dutegereza gukora n'abatwara igihugu abo bose rero dutegereza gukora hamwe kugira ngo turabe icyokorwa urero aho tugeze muri iki gihe tugeze mu gifaransa tugeze mu kirundi ugenda bivuga eshere yitwa ruje urumva rero umaze kubona yuko Tanganyika imaze kwinjira muri polo ya Bujumbura akaba rero amahangare amaze kumererwa nabi urumva rero ni ruje hano hasigaye mpaye amasantimetero 20 urumva rero ntimeze neza rero aho rero mugabo nabibabwiye nabibwiye vraiment n'ukuri ndashimira cyane leta kuko ari utwara igitaka cya Bujumbura aba bantu batandukanye aho bose ubari ku kizi hanyuma rero hariho abajejwe rero cyane cyane ubugeni abantu botegereza kwitegura imbere y'uko muzuriya uzoba ubu noneho abantu baramaze kubimenya nk'ahantu barabwira ati twebwe turi ahantu hari umwuzurira hanyuma rero bakabwira ati mbe nk'ibi hari ndabahabatanga abandi baranyanse mbega ahantu hazosobora kugiaufite umwuzuriya ni waba n'uyubu ibyo biharo namaze kubibaharihera aho rero bashaa bavuga ati okay twebwe rero turi ahantu habi muri icyo gihe rero twitegura hanyuma tukaba turarondeyaho tuba rero ari leta rero ikirondera cyane cyane mbega ikirondera mbega abo bantu bangana gute uwumva nk'ayo Bujumbura n'amaprovensi anakurikira urumva nk'i Bujumbura hariya mu Gatumba i Bujumbura Meri ni Rumonge na Makamba aho hose bategereza guca barondera ati mbega abantu bashobora kuzokwimugwa ni bangahe rero bagaca barondera abagira neza bashobora kubafasha amahema ari ibifungurwa ari nk'amashuri muri iki gihe kubera abanyeshuri bakiri mu mashuri bakavuga ati mbega amashuri azoyimurira ko n'ayahe ariko cyane cyane nk'ibintu biba byihuta bakavuga ati mbega mwebwe arinko ngapore ya kutumbura ikuwa vya rama za kutangula na rasimira
mrakoze cha
harunga sato do pomaj ipanga mubite milongu munani na hivri kuizana kugira ngo nitubura maazi
mrakoze cha mrakoze cha mrakoze
urumbarero ava nubosi ibara ava tegerezwa bagafata bahinga babo ba engineer bagafata ubureyo cyane ni katwaza kwiraba kimunara
umwe murakoze professeur murakoze cyane akanya karatujane tubashimire professeur Bernard Sindayihebura muhinga mukabana mwigisha kuri kaminuza y'u Burundi ejo nitwongera kudodora muzo twitabe kugira ngo muduhe umuco kubitandukanye kuri Tanganyika kuri mikro yari Diane Ninahazoe bakoze abo twabanye mu buhinga bw'ivyuma Nadia Taha na ingenieur bari kumwe.